ሆኖና
Tuashime kumandanya kumviriza izugi Amerika. Radio izugi Amerika isamila na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro kwisi hose muratwumva tankomanzi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA Kaburungu koma Facebook, YouTube, Instagram na X tuliko mudutora kwizina rya VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe icuno munsi ndakiremeshereje muri studio yindwi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Uno munsi rero umwanya twabahaye muri isanga isaha yose ni gwanyu. Turayaga ku ngingo zitandukanye. Mu Burundi haravugwa iduga ry'ibiciro, ikoroka ry'agaciro k'ifaranga hamafaranga y'agaciro ariko avunjura kuyagera ku bihumbi bitandatu. Iki kibazo kiri mu byo tubahakanye kugira ngo mugire ico mukivuga ko iyo faranga riko riduga kubera iki, umuti kubwanyu ushobora gutogwa nuwahe, ingaruka biko biragira ku banyagihugu nizahe, murahawe ikaze kugira ngo mugire ico muvuga ko. Ariko rero ko twaramutse tubahakanye mukamufise n'andi makuru yabaye aho mukorera, aho mugendera, aho musengera tutabashije kumenya, akanya namwebwe ni gwanyu muraza gutubwira ayo makuru ntitwobakumira kuko ku ijwi rya Amerika ivyumviro vyanyu ari byo vyubaka ibiganiro vyacu. Murashobora no kugira ico muvuga ku yandi makuru twabatangarije atandukanye arimwo nk'urugero mu gihugu cy'u Rwanda ayavugwa mu gisata c'ubutungane aho urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge Kigali rwatesheje agaciro ca munara yakoze ku mutungo wo kwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara mu kagico mu yavuga ko muratubwira. Hari kandi nayandi yavuzwe ijya nino ku isi nka y'impanuka ya kajugujugu heruka guhitana president wa Iran ni Ibrahim Raisi muri Iran baragandaye. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo muri Republika Demokarasi ya Kongo ofisi icuri ivuga ko nawe ntitugukumira. Umushikiriza amazi mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yavuze yuko yifuza kwasohoka imitahe ku bategetsi ba Israel badimwo umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Benjamin na Netanyahu hamwe n'abandi bamwegereye muri bo harimo abategetsi ba gisirikare eka n'indongozi z'umurwi wa Hamas. Ayo makuru yose yose twabatangarije ayo twashobye kumenya ayo mutatubwiye ayo tutabatangarije ariko yabereye aho iwanyu akanya ni gwanyu ariko cane cane kuri iki kibazo c'ikoroka ry'agaciro k'ifaranga ryo mu Burundi. Umwanya ni muri isanga y'uno munsi twabahebeye kugira ngo dusangire ikiyago. Wa mbere twakira ni Kagabo Vincent. Kagabo ikaze ku ijwi rya Amerika. Kagabo siwi bambariye ko agiye mugabo kundi murongo haci haza ko Elia. Elia ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ego murakoze.
Ego uhererega Elia?
Jewe ndi Muyinga.
Muyinga havugwa maki?
Muyinga ko birahavugwa nyene ni ibintu nyene bijanye Levi ntabwo kubura ibintu by'igitoro. Ntabwo kubura igitoro cyane cyane. Kubera ko biri kubera vuga yuko byavuye ku bintu bijyanye no kuduga kw'amadolari.
Aho imuyinga igitoro uvuga kibura ni ubwoko bwose bw'igitoro mazute sanse byose byose.
Musanzwe n'ibintu bijyanye na esanse kuko ibintu bijyanye na peteroli mazute n'imitende ariko esanse cyane cyane.
Edi nimba atari ibanga imuyinga uhakorera uduki?
Jimuyinga ndandarizaho ibintu bijyanye n'ibirato binya bya okazi.
Urangurira he?
Kenshi ndangurira i Bujumbura.
Ingaruka uyumva gute nk'umudandaza kuje Bujumbura dusangiza urugendo bigenda gute biroroha ushikayo gute uvuga ko ikena ry'igitoro rivugwa imuyinga?
Ntibiba byoroshe cyane kubera ndiko ndagenda i Bujumbura mva ngaha muyinga. Musanze ndahantu mu giteranyi
ndahabona.
Hagira ni ukuvuga rero kugera i Bujumbura ntibiba byoroshe kubera Musanze twe ubwa mbere twagenda
Eliya turacari kumwe. Eliya agatelefoni kiwe karamujanye muhinga bw'ivyuma turaza kubasaba bamugarukane kugira ngo abandanye atubwira ukungene twashaka kumenya hanini ingene iryo kena ry'igitoro ririko rirakorera ku badandaza y'umuyinga. Muyinga ni intara ikoregwamo ubucuruzi bwinshi aruva muri Tanzania n'ahandi. Hari imiceri hadandarizwa, hari ibiharage bihadandarizwa. Mukaba muriko muratwumva muri Muyinga haba kuri Shortwave, murashobora kutwandikira kuri VOA radio yacu kugira ngo mutubwire ico kibazo c'igitoro ingene kiriko kirakora ku buzima butandukanye bw'abanyagihugu cane cane ivyashara bikoregwa ngaho mu ntara ya Muyinga. Turafise ku murongo wa kabiri Baraka. Baraka, ikaze ku juri Amerika.
Murakoze cyane.
Uherega Baraka?
Ndereye Rwamagana.
Rwamagana havugwa make?
Ya, ubundi nitwa Felix Manirambona. Ya, Rwamagana havugwa neza kuko abantu babashije kurima imyaka ireze. Ya ubwo yego byinshi birahari byiza. Gusa njyewe hari icyo nshaka nko gushimira ijwi rya Amerika. Ariko mu gushimira ijwi rya Amerika hari n'icyo nshaka kubasaba kuko ndabizi neza ko mugera kure cyangwa muvugana na benshi nkasabira abantu bari mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko ni nanjye niho mu rugo ndasaba ndanasabira n'abandi. Icyo mbaje rero gushima ni amakuru meza mutugezaho, amakuru ajyanye n'igihe atabeshya. Noneho rero ku byo kugira icyo nsaba, hari ikintu nshaka gusabira abaturage bari mu gihugu cy'u Burundi kuko abenshi tubasha kuvugana nabo ntabwo bajya bakurikira FM. Kuko FM bakunda gufatira ku mirongo uyu nguyu wo mu Rwanda rimwe na rimwe. Nkasaba rero kugira ngo mujye mubasha mu makuru muduha, ni meza cyane turayishimiye, mubashe kudusabira kugira ngo ubuyobozi butegetsi bw'u Burundi bubashe kuduherekurira FM tujye tubasha kumva amakuru.
Ico kibazo ngira ngo ndazi ko nubwo turi kuri Shortwave hari abategetsi benshi Burundi batwumva, baba bayicije amatelefoni canke babicije ahandi, ngira ngo baravyumva ko mubishashaye muri benshi. Ku ijwi rya Amerika turafise inyota natwebwe gusubira kuri FM, nihagira igikoreka Imana igacana tuzosubira nayo inguvu twahavanye.
Yego, kinini nene nshaka kuzajya mwazajya nk'abantu turi kure turi hanze y'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru tuba dushaka kumuduha, amakuru ashingiye ku mutekano, amakuru ashingiye ku buzima bw'abaturage n'uburenganzira bwa muntu.
Uravuga mu bihugu vyose canke vy'umwihariko? Urafise aho ushaka ko dushaka
icy'umwihariko? Njyewe nk'umunyagihugu w'Uburundi ndashaka ko ayo makuru mwazajya muyatugezaho kenshi tukamenya ngo kuko igihugu cyacu kimeze gite, gihagaze gute. Yego.
Urakoze. Hanyuma yari ingingo zibiri wasabye wongerura nashima aho washimye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Reka natwe tugushimire kubona udushimira. Ushimye abayongeje, tuzobandanya dushiramwo inguvu mu biganiro, haba ibyanditse ha ibyo mumva ku majwi ku ma video, kugira ngo ubwo buryohe twakumvishije uzohora ubwumva. Fede,
murakoze cyane.
Urakoze. Nga ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda.
Yego, nawe
ugira umunsi mwiza. Urakoze. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku yundi murongo wa gatatu mfise Siriro. Siriro, ikaze ku Ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Muraho neza?
Turaho, turashima. Bite nawe?
Na mahoro, ni sawa, tumeze neza.
Uherereye he?
Mu Rwanda, mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tuga ku ijambo na makuru tuzaniye, nico uvuga kuyo twagutangarije canke ayo twasasije kino kiganiro tukubwira amakuru makuru yaranze ino misi indwi iheze ku Ijwi rya Amerika.
Yandi makuru bya nta kintu navugaho ni uko u Rwanda tumeze neza, turi kwitegura amatora mu kwezi kwa karindwi. Hello?
Turiko turakumva Siriro.
Ego, ubona ko abanyarwanda nyine biteguye ayo matora nyine ku bwinshi, kandi babona ko bishimiye kuzatora nyine uwo bahisemo nyine uwari ku mutima. Hanyuma ubuzima busanzwe bifite izuba ryinshi, sinzi aho ngaho Washington niba imvura ibasha kuba yahagera, ariko ino mu Rwanda nako n'imyaka nta kigenda, umusaruro uzaba muke ukurikije no mu bihe biba byaragiye bishira.
Twebwe imvura imaze iminsi igwa. Imaze iminsi igwa ariko akazuba karacisha.
Yego, ni byiza cyane, urumva ko mwebwe bimeze neza. Twebwe ntabwo ari sawa rwose, ubona ko umusaruro uzajya munsi cyane, ntabwo bimeze neza. Ikindi ni ukubashimira cyane ko mutugezaho ibiganiro byiza, mukagira uburyo ki muduherekeza nyine mu biganiro byanyu. Ariko uyu munsi kwa gatatu mwajyaga habaye ikiganiro cy'ubuzima bijyanye n'amagara ya muntu, siko byagenze.
Ntunkubite ikofe ngo nazanye ibidakenewe. Turabizi Siriro, haja nibyo hahora habiho ikiganiro, kandi turashima yuko umaze gufata ku mutwe programme zacu. Twari gukora ku ngwara ya korera mu gihugu cy'u Burundi, amaze abagera kuri 35 canke barenga baramaze kuyandura muri meri ya Bujumbura, atandukanye za Mutimbuzi n'ahandi. Twari twipfuje gukora ikiganiro ku vyakorera, ariko ku munota wa nyuma batwemereye, batubwiye ko atawemereye gutanga ikiganiro bidaciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ko iki kibazo gitegerezwa kuvugwa ko nuvugira ubwo bushikiranganje canke uwundi bushikiranganje bwarungitse. Urumva si twebwe byatunaniye, byatugoye kuronka umuganga yoza kubivuga kuko mushikiranganje batamuduhaye, ariko turibaza ko batwumva nabo nyene nimba ari gikunda baze kumuduha, naho ba mu kiganiro gitubwira inyota yanyihere.
Ariko nako imyaka kari gakenewe n'uyu mwanya nyine wari ukeneye, kuko biba ari byo kuba buri mukunzi wa radiyo Ijwi rya Amerika agomba kuba ari umutumirwa, nkuko nandi undi umutumirwa muri iyi minota. Urakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.
Urakoze cyane nawe Siriro, ugira umunsi mwiza.
Yego,
turakira uyundi. Phil, uratwumva? Ntuyibwami.
Ndabumva cyane Ijwi rya Amerika.
Uherehe Gafiri?
Bo, ndi mu Rwanda, mu karere ka Nyagatare, mu ntara y'Iburasirazuba.
Amakuru tuzanye
mu Iburasirazuba rero, hani amakuru hani wa Nyagatare. Halo?
Turiko turakumva.
Hano iwacu Nyagatare ni amakuru adasanzwe, usibye ko abaturage turaho tumeze neza nta kibazo. Akazuba karimo karava, turi muri modu cyangwa se turi mu mwuka wo kwitegura amatora, cyane ko ku binyamakuru abakandida batangiye gushyikiriza urwego rushinzwe amatora kandidatire. Twese turi muri uwo mujyo abana ku ishuri nta kibazo no kuri rebya hanyu wacu nta kibazo dufite ufite turi kujya dukurikirana turi umwe tugera twumva mu mahanga nka rurarufuga perezida wa Irani hakazaho birakumvise ejo bundi muri Congo byaje bira bya Christian Maranga washaka gukora kudeta ibintu byo twese abantu benshi abantu bakunda gukurikirana amakuru mu bihugu byo hanze nibyo ngibyo byo barimo baganiraho nta bindi kindi kintu barimo bakurikirana mu gisata cya siporo ni itwarwa ry'igikombe muri Champions League dukurikirana benshi hano itwarwa ry'igikombe kuri Manchester City urebye nibyo ngibyo ahangaha turimo ni gutya amakuru ameze hano iwacu.
Wowe ufana nde muri ibyo by'ibikombe by'umupira?
Muri ibyo by'umupira njyewe ndumufana Manchester United ariko nkakunda cyane Real Madrid muri Espagne ngo nanjye ndawonegereje ko wenda amahirwe yadukekera muri mu muntu uza muri hariya tugiye kuzakina na Deo na Borussia Dortmund niba nibuka neza.
Hama uko bariko baritwara bufana birakuryohera ubona gute?
Uko barimo baritwara rero mpereye wenda hano mu Rwanda ngiye mfana Rayon Sports. Rayon Sports ni umwaka utaratugendekeye neza uburyo abakinnyi twatangiye shampiyona duhagaze byageze ngo ibintu biranga cyane bimera nabi ntabwo twishimye ku kijyanye na Manchester United ho twarabije tubihanagura abantu bayisana buriya iyo twibaza niba arizo zimbuka zizaba icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko n'ubundi ku rundi ruhande buriya abantu dusana Manchester United na hanini badushyigikira ariko igihe ko Arsenal ari igikombe cya Leta y'Abanyarwanda dufitanye imikorane na Visit Rwanda ira Visit Rwanda ira kampeyini badukorera urumva ko twumva ko igikombe bya Arsenal gitwaye byaba byiza ariko kuba itaragitwaye nta kundi nyine babona umupira w'amaguru mu gisata cy'imikino nari nibagiwe akandi kantu ni ikipe cyacu igihugu Amavubi n'andi makuru turimo dukurikirana ari uko bari mu mwiherero aho dutegereje gukina dushaka itike y'igikombe cy'isi ndibyanye ibyo ngibyo.
Nuko rero urakoze kudusangiza ahanini yavugwa mu gisata cha siporo utubwira aho uhagaze n'abo ufana tukwipfurije ko abo ushigikiye yaba abo mu Rwanda canke makungu tahukana intsinzi.
Murakoze cyane ishuri rya Amerika turabakunda cyane.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza. Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga muratubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi ayo twabatangarije haba mu Rwanda haba mu Burundi haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahatandukanye umwanya uno munsi ni gwanyu kugira ngo dusiyage kuri ayo makuru muterere ivyumviro muratubwira n'ayandi yabaye iwanyu ho mugendera ho mushika ijisho ryacu ritashitse muri inondwi turafise Alphonse ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Guherereye hehe?
Ndi mu Rwanda.
Na makuru utuzaniye canke ni ico uvuga kuyo twagutangarije?
Nico mvuga kuyo mwatangaje. Ico mwavuga by'umwihariko mbanza kubashimira ko muri abantu bageza amagambo nkunda kubandikira cyane kuri Facebook. Ariko icyo mbashimira cyo ni uko mu gihe tugize amakuru meza kandi atagira imikunguko. Ikindi mvuga ni uko mwitanga mukagera ku isi hose mukatumenyesha ibibasha kuvuga utakumvira amakuru ku ijwi rya Amerika nta n'ahandi yayumvira. Ikindi kandi icyo twiteguye mu Rwanda ni amatora kandi twiteguye neza mu mutekano usesuye. Murakoze.
Urakoze cyane kudutera intege kuri ibyo byo kuvuga ko amakuru yacu adateye umukungugu. Utuma ndabushikiriza bagenzi bacu kugira ngo babandanye kuri uyo murongo.
Rwose mukomereze aho ngaho turabemereza na kwijana.
Mbega uvuze mu Rwanda, u Rwanda ni runini, uri hehe neza na neza?
Ndi mu ntara y'Amajyepfo aho bita mu karere ka Gisagara.
Mu karere ka Gisagara izuba ririko riravugwa za Nyarutare n'ahandi namwe ryabashikiriye?
Ego rwose menshi yaje akavura karaguye mu cyumweru giheze ariko rwose ubu dufite akazuba keza karimo karatuma imyaka nkera.
Urakoze ugira umunsi mwiza Alphonse.
Ego namwe rwose mukomereza.
Ego umurongo wa gatandatu uriko Jean Paul. Jean Paul ikaze ku ijuru ry'America.
Ego ndabumva neza.
Uherega Jean Paul.
Ubu tuvugana ndi muri Kenya.
Kenya amagana he?
Kenya mu ntara ya Turkana amekambini.
Mhm. Amakuru tuzaniye nayahe avuye ngaho Kenya ga Jean Paul.
Amakuru ndabazaniye novuga avano muri Kenya. Nuko twebwe turi ngaha muri Karubayera uka ku makambini. Tukaba turi n'abantu twamaze imyaka irenga ibiri turi muri reception. Ntabwo turi gatunganirirwa ku bantu bavuye mu zindi nkambi nka za Nakivale Uganda, za Tanzania. Turi gukorerwa n'ikintu na kimwe twacyarimo imyaka ibiri yarangiye kumatuka zidatiye tumwe biratunganwa. Na kiyo na kimwe turi gukorerwa tubayeho nabi, harabaye imyigaragambyo, besi barapfuye, abandi barapfunzwe, kugeza nyine n'ubu imyaka ibiri yose irarangiye tukinze nta kintu na kimwe turi gukorerwa.
Iyo uvuga ko abari ngaho muri iyo kambi badafashwe nk'abavuye muri Nakivale n'izindi zo muri Tanzania, Nakivale niyo muri Uganda, abatwumva bariyo turabona baramutse, ubushaka kuvuga iki? Dutandukanirize, bafatwa gute mugafatwa gute?
Ukuntu abantu bavuze ni nkambi ukuntu dufatwa, nuko twase kwakirwa ngo dukorerwe bwa manifest ngo duturuzwe duce mu minote. Barase kudukorera rero tumeze nk'abantu dupfunzwe, bagomba tubwira yuko tubitaremwa yuko ngo twokorerwa kugira ngo tudutwe nk'abandi twacyari muri reception, barase kudutuza
bose ku murongo canke nibashasha. Ibyo biraba impunzi zose ziri ngaho,
biraba impunzi zose zavuye mu zindi nkambi, ariko abantu bahunze ariko bwa mbere bobo barabakorera bakabatuza.
Hanyuma aba baraba igihugu na cane cane ishami rya ONU gita impunzi RCR, murabivugana bakabishurike
bobo? Iyo tuvuganye n'umukuru ujejwe impunzi muri Kakuma ariwe kampuni manager, wewe atubwira ati mwe muri hanganye tumutokorerwa atariko ntibiratunganwa. Hari n'umusigaze kuza aradumuza aravuga ati mucumweru gitaha muratangira gukorerwa muje muhabwe ibyangombwa byemezwa ko muri impunzi muje ma community, ariko byararangiye kusaba tubari yaraciye amezi atatu niyamaze kurenga atagana kimwe kiravugwa. Keza rero n'ubu imyaka ibiri irashize, abantu bose baciye mu zindi nkambi zose, inkambi yayo yose yo ku isi umuntu yabarigeze kujyamo akaba yoja mu mashini akaboneka byatuye ko akoreza nge na cyari muri reception, imyaka imyaka ibiri irarangiye.
Abana bite bariga baravuzwa?
Abana ntabwo biga, hari abayo kujya kwiga hanze ahitaba intambara, ubwo ntibasubiye kujya hanze, abana bose baricaye ntabwo biga. Kuvuzwa naho bwa mbere bari abaye akava ko kutavuga akava ngo nta miti yanyu y'abantu mwaciye mu nkambi ngo imiti yanyu nayihari ngo imiti yanyu ngo iri mu nkambi zo mwagiye muracamo, ariko abaye kwigaragambya haragera igihe bareka kuvura bamera nk'abavura ko kuvura baravura nta kibazo.
Kwihangana ego. Hanyuma akandi kabazo katajanye n'ivyo ariko uratubwira, aho onye muri Kenya ndazi mu minsi yahera harabaye imyuzure myinshi, uvyifashe gute? Amabarabara yaratsanuwe ni nyabagendwa canke?
Imyuzure yarabaye, imvura igeze kugwa ari imvura nyinshi, ariko na cyane cyane yuko ino muri mu nkambi ya Turkana ni muri Sahara, aho nta mvura ikunda kuhagwa n'umwaka washobora kurangira cyangwa imvura iguye. Ariko ahandi ho mu nzira nk'iziva Nairobi zijya muri Kakuma, iziva za Gitare zijya muri Turukana, hari haguye imvura nyinshi ugeza n'aho ibarabara ricika ku buryo atamigenderanire yari igihari hagati yo kuva mu ntara ya Turukana ujya mu zindi ntara. Ariko ubu imvura yameze nk'igabanuka, ubu nta kibazo, harimo kamitende n'ubwo bimwe bimwe bitaratunganywa ko harimo kamitende.
Urakoze kudusangiza ayo makuru, hama utubwirire impunzi zitandukanye muri kumwe ngaho Jean Paul ko zarakurikirana ibiganiro vyacu bitandukanye.
Na cyane cyane kubwo abantu turi mu ino kambi turakunda kubakurikirana cyane cyane kuburebure.
Kuburebure?
Birabakurikirana cyane.
Urakoze cyane.
Yego namwe murakoze.
Yego. Ku murongo w'indwi hariko Jonas. Jonas ikaze ku ijuru ry'America.
murakoze cyane ndi Kigali mu Rwanda ikabuga
Kabuga ndahabona
ikabuga muri Kicukiro icyo mbashimira cyane ni uko mwaguye imirongo yanyu mukadereza uriya murongo wa Karongi witwize Nyamasheke ubu barabumva cyane mwarakoze cyane ikindi mbashimira wohereje umunyamakuru yirusizwe n'abatumiye mwarantumikiye narabashimiye cyane mu murenge wa Gikunda Mvura Kamembe Gitambi ndetse na Nyakabuye twarabashimiye mwarakoze ubuvugizi nashakaga yo mwarabukoze kandi ibyo bashakaga amazi meza umuhanda umuriro narakunze bari kugenda babihazana gake gake ikindi mbashimira mumfashe dushimire Eric bagira yo gusa amakuru atukumbuye akora ibura tugezaho ikiganiro kiza muri isanga dusangira ijambo ku cyumweru ndabashimira cyane noneho nkabashimira nanone ku kiganiro agasoro kawuraga hamwe na Venitesi n'Imana ni ukuri Imana izajya ikomeza iragure muri byose
urakoze cyane ubutumwa turabushikana kandi turakwemere ko tuzoguma turyohora ibiganiro byacu
ndabashimye ariko hano nasaba ko mwadukorera ubuvugizi hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyumbo hari amazi adahagije bakeneye n'umuhanda nta muhanda ujyayo ntawo umurwayi ararwara ukabura uko wamugeza kwa muganga kubera nta muhanda uhari nta binyabiziga bisize kwanyura cyane cyane nk'imbangukiragutabara cyangwa se n'ibindi muri rusange
indongozi mba mwari abahaba niho uba wewe si huba si byo
yesi niho mba turababwira buri gihe bakatubwira ko bazabikora ariko imyaka ibaye myinshi nta kinenge zabikora ariko mbizi bya Amerika turabakunda cyane twizeye neza ko muzoherezayo umunyamakuru ikarite yitwa Kumuyumbo kugira ngo Eric arahazi ndetse na Mutakabonyi barahazi bazatugirayo bahakorera inkuru wenda baganire n'izo rwego zitandukanye z'ubuyobozi zihayobora bababwizi bazatugereza ibyo bikorwa remezo bihagije
urakoze ubutumwa turabushikiriza abo biraba hama bazoraba ingene iyo nkuru ikogwa
ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane murakoze
urakoze nawe Jonas ugira umunsi mwiza ego urakoze ngaho ikabuga ugira umunsi mwiza ego ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro muri isanga ni kiganiro rero tuno munsi twabahaye kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho muherereye aho mugendera yaba makamba aho mwiga aho mukorera ushobora kuba uri no mwibara bari kuri twumva hari inkuru ubonye ubwo nyene aho uherereye urashaka kutwandikira kuri VOA radio yacu Facebook yacu hama tugaca tuguhamagara ukadusangiza ayo makuru avugwa ahura akaririmbo ni aka Medi wo mu gihugu cy'u Rwanda na karirimbo kitwa niwe
yo kugendera mu nzira sawe ore shi byushaka sa e mama horo no munesera sina basha kuba ona kureba kujya kureya Jamu jawe ni kanju mutima wanje Ninyumwe wangunda wangene ngawe Mahino yubu zima kanje kose yesu we Uri mbiza chanda we Uko ansanze, uko niko angunze Ubu numva nisanze Uri mbiza chanda we Soyange yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we iyari wewe uvugishije amatwi yanjye numva nyuzwe twe iyo numbiriya uri ho nyine
holy name
numbitu zere nyuzuye wanyu juje n'urukundo rwawe
urukundo rwawe
igikome cyanjye kirasesekaye ijambo ryawe riganje umutima wanjye.
Muntunge mumburanye ndababwiye ngo kano karirimbo kitwa niwe ariko na siko ni kitwa niwe ahubwo kitwa niyo ndirimbo na karimbo ka Medi niyo ndirimbo murantunga rero ko ntakise izina ritariryo turasundi muntu ari ku murongo wa telefone ari mu nduru nyinshi abishoboye abanze ayegera inyuma iyo radio canke ibindi bivugirwa iduhande yiwe uratwumva no mwiga urukuratwumva. Alo, turumva tariko arumvikana neza no muhinga bw'ivyuma ntibari bashoboye kumva inzina giwe ariko turabandanya na karirimbo niyo ndirimbo ka Medi siyo bacidi bashiramwo iyindi ariko ntacu ko biri kose turabashiramo turirimbo tuza kubafasha kugira umunsi mwiza aho muherereye mukamuri ko mutwumva muri ku ngendo zanyu mabisi atandukanye nijugiye Amerika muri ko murumva turabaherekeza mudusangiza amakuru yaho muri mutwandikiye kuri VOA radio yacu.
I'll be down because I love and I love and I love and I love you only because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Side now, yeah, I'm on your wave right now, oh, 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 yeah. If not you, then I don't wanna know, I don't want no story. Day and night is unconditional, got me living softly, yeah, yeah. Love me dead, yeah,
love me tender.
You know your love turn me up like never. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Cause I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now.
Akaririmbo ni Love Me Jeje na karirimbo kagezweho muri no minsi tukibaza ko kariko karabashika kunyota aho muri turakira Jean-Pierre Ikaze kujugi Amerika.
Murakoze cyane.
Guherereka Jean-Pierre.
Ndi mu Rwanda n'umwe w'isoje mu karere ka Kirehe. Wenyewe ndi kubumvira kabisa.
Hamarira makuru tuzani yavuye ngaho canke icu tangaza kuyo twagushikirije mu biganiro byacu n'amakuru atandukanye.
Makuru ari na muri Kirehe tumeze neza n'izuba ari ryinshi. Mu by'ukuri rero wenda kuyandi mwategezeho ikiganiro nta muri Kirehe ni agasaro kaburaga kuko mugerageza guhuza abantu baburanye n'ababo muri make ijwi rya Amerika muri aba mbere n'indi ni amakuru meza mutugezaho ku gihe ndetse n'ibiganiro byiza mutugezaho bitwubaka ndetse nta kijwi rya Amerika twababuranye rwose.
Urakoze cyane kandi no munsi mubigarutse ko muri benshi biraduhimbara cyane. Ndumva ariko uri kumwe n'umwana mama we muri kumwe.
Mama we turi
kumwe. None ko abafasoni bataza mu biganiro byacu mubaze ko ashobora kutuganiriza basi nawe. kugira twumve ko tuvuganye n'umufasoni.
Ega nta
kibazo. Ega twa dukeneye kumva amajwi yabo mu bamwita mamande.
Yitwa Mami Ganze.
Yitwa mama?
Mama Iganze.
Eh mama Iganze na uri papa Iganze. Reka rero umuhe aga telefone tuganire kugira ngo nawe yisanzure ku juri ya Amerika. Turakunda abapfasoni cyane iyo twumvise amajwi yawe turaryoherwa.
Kamubahe nta kibazo.
Ni urakoze cyane. Mama Iganze.
Alo.
Urakomeye. Ikaze ku juri ya Amerika. Turasabye kugira ngo tuvugane kuko ntidukunze kubumva mu biganiro byacu. Ni igiki twokora kugira ngo abapfasoni muze muraza mu biganiro bwa Mama Iganze?
Natwe turabakurikirana dukunda kubumva cyane cyane ku ijwi rya Amerika, turabumva mu gasaro kaburaza. Dukunda gukurikira icyo kiganiro akenshi.
Ariko kwera ikino ni mutatuvugisha Mama Iganze.
Ntabwo nkunda kuba turi kumwe nyine kubera ko akenshi tuba turi mu kazi. Ariko ubundi turabakurikirana rwose nta kibazo, mudufasha muri byinshi. Amakuru hirya no hino, ibiganiro byanyu turabikunda cyane.
Ari nkamwe umuntu yokwibariza ati icijwi rya Amerika ryokora kuko tumva ko abapfasoni mba muri mu buzi, ariko umwanya mwiza wanyu wo kuyaga ni sangapi? Ni ryari sangapi kugira ngo namwe muronke akanya abashinga ntani babatware mikoro bose?
Twebwe ni saa moya z'umugoroba kuko nibwo tuba turangije akazi se.
Saa moya z'umugoroba niho muba muhejeje gutegura abana ni iki? Reka tuzobibwira abatwara kino gisata kubera ko turumva ko mutavuga cyane. Kuwa gatanu turabaha umwanya mu kiganiro cy'abapfasoni, ariko ntibikwiye, turashaka kumva nk'uko abashinga nawe tubumva.
Mujye mudushyiriraho n'umwanya wo gusuhuza inshuti n'abavandimwe.
Reka nce ndaguha wewe ko tuvuganye witahiritse, ushaka gusuhuza nde?
Nahera ku mugabo wanjye nayo namusuhuza. Nasuhuza na Florence uherereye muri Mpanga. Nasuhuza n'umama Biteza Kayo uherereye hano Kibungo. Kandi namwe nk'abasuhuza.
Urakoze cyane. Noneka Mama Iganze, hambavuye gusuhuza kuramutsa abo bacuti bawe n'umuryango wawe, hari amakuru tutamenye, hari icyo ufise uvuga ku makuru twagutangarije ko wavuze ko uri twumviriza?
Ikiganiro nkunda kumva n'abasaro kaburaza.
Urakoze cyane. Turashaka rero kuzohora ubwira uruhara mu biganiro byacu, uzodura duhamagara, sivyo? Papa Iganze wumvise agiye kuvugira ku ijwi rya Amerika uvuga ati banze umpedre mbanze mvuge, wewe uraza kuvuga hanyuma, niho bica biryoha iyo muvuze. Uzozura twitaba cyane rwose, bizoturyohera Mama Iganze. Urakoze cyane rero, ugira umunsi mwiza, ushimire n'umushinga ntahe wawe yagutije telefone kugira tuvugane. Wavuga ni Iganze canke ni mukuru we canke mutoya wiwe?
Niwe wenyine dufite ni Iganze.
Niwe wenyine mufise? Hazoboneka n'uyundi nimwabyipfuza.
Rwose
nta kibazo. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza hamwe n'umuryango wawe.
Namwe murakoze.
Duce duhamagara n'abandi bapfa.
Duhurize n'abandi mufasane.
Ni ukuri ndababarira bose. Nayiganze uti wakoze kuza mu kiganiro nibaza ko umunsi umwe tuzovugana yamaze kumenya kwivugira.
Yego,
urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego namu.
Yego. Hijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, arakoze cyane gose mama Iganze yemeye kuvugana natwe, kuko urumva benshi murumva ko abafasoni baba ariko twumviza mbwa badashobora kuvuga kuko bari mu buzi. Yatubwiye ngo samo ya zijoro niho biborohera abandi bafasoni, namwe umwanya uborohera wo kuja mu biganiro vy'Hijugi Amerika nuwahe? Umwanya uborohera nuwahe? Mubitwandikire kuri VOA radio yacu, hama ubutumwa bwanyu turaza kubusoma tubishekiriza abo biraba kugira ngo bashobore kuraba ingene ibiganiro vyacu muza muravyitabira, kugira ntimukumigwe. Umwanya duha abashingantahe ubungana n'uwo tubaha, turemera yuko twebwe ngaha ku Ijwi ry'Amerika umufaso nabwirizwa kunganya uburenganzira n'umushingantahe. Turakira Julius ku yindi murongo wa telefone. Julius, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego, sirabumva.
Ego, herehega Juni.
Halo.
Ui, muherere hehe.
Uri Ruchuru, uri teritori ya Ruchuru, provinsi ya North Kivu. Ushoferi ya mkwito, ahogita, inyangari.
Ama umutekano ifashe gute ngaho?
Yeah, umutekano meze neza buhoro buhoro, abantu akora imirimo yabo ya buri munsi, ariko ntabwo umeze cyane neza cyane kuko turi kumwe n'ingabo za emergency wari imeze nyine zirabisuzuma, ariko si neza kuko dukora kumwe n'iza guverinoma.
Ariko telefone yawe iri kuvuga nabi cyane, sindabyumvise ibyo uvutse.
Nyirayo?
Sindabyumvise neza ibyo uvutse. Wosubiramo gatonya.
Ndavuze ngo meze neza.
Yego.
Meze neza niko navuga buhoro buhoro kuko turi kumwe n'ingabo z'emergency wari, ntabwo turi kumwe neza guverinoma, ariko muri rusange twavuga ko tumeze neza gahoro.
Hama rero umutekano naho muri rusange n'umunsi hazindutse hameze gute?
Karume za alisasi ya kuzi hama kumande kwa mwende kuruwa changa si kumande kwa kuzende ma wese mara wani wari wana hari ya wisa zaji kukuwa uhasi ya magno mara wisi marianga wani kwa wama kama kukuku wisi viwe nhaji wani kumande zo.
Hama igikwiye gukorwa kugira ngo umutekano urame, kuko urabona umaze igihe uhungabana imyaka ibaye imyaka, kubgawe nk'umunyagihugu ngaho igikwiye gukorwa kugira ngo umutekano wa Kongo uboneke atakuyihungabanya n'igiki?
Ariko ngashaka umutekano waboneka ari uko abakongomani bagiye Rwanda bibiri bagiye mu Rwanda zingana kandi bitwa abatutsi b'abakongomani bakuye gitaha, ariko batitwaje imbunda kuko imitungo yabo irahari, nta muntu ugikoraho, ariko bari kwitwaza bakavuga bati bari kuzamura benshi nyarwanda w'umutsi ibintu bizana ingorane. Byakorwa rero bari abantu bari mu nkambi bataye bakanze mu byabo, abasirikare b'u Rwanda barahanga bakajya iwabo, tugasigarana n'abatutsi b'abakongomani b'abasirikare kandi tubana nabo ikintu byadufasha, ariko u Rwanda rukaba zirahanga kandi tumuteka mutumeza.
Urakoze Julius, umaye gushima kugumanya umwanya munini, ariko numva amajwi yawe atumvikana neza. Reka tugusezere tugushimira kuri bike twashoboye kumva n'abandi nibaza ko bumvise. Ugire umunsi mwiza.
Yego, urakoze. Netiwaka turayishakisha, ubwo nimara gusaha nimero yanjye nagiye mu misozi miremire gushakisha netiwaka, niyo mpamvu iri kugenda isikagurika, ariko turabashimiye mwebwe mutubaza, tubaha amakuru bwizewe, amakuru y'intwamo, kuko hari amakuru atambuka ku Ijwi ry'Amerika tukumva ari ayo kubeshya, tukibaza kano nosu ya yuku.
Uvuze ngo amakuru turenganisha atariyo?
Hariho amakuru tujya tubakurikirana mu cyanga ariko twagenzura ko tuba ahantu aho birera tugasanga bimwe ari ukubesa.
Ugasanga akarorero kihuse ushobora gutanga kugira ngo tumve akaba nk'aka?
Yego, ibyo ntabwo nzi gukora noneho rero mwagombye kuba mufite abantu bizewe baba ahanyirwanibera bakajya babahereza sinema zose ibyo ziri kugenda zikurikirana z'ukuri ziri verifiye kugira ngo umwenegihugu yari nk'aha ngaha mu teritwari ya Rutshuru kuko niyo teritwari zose cyane na Masisi bakajya babaha amakuru bwizewe amakuru bwa
aba tusa abanyamakuru ngaho onye kandi twizeye kugira ngo barinde baronka akazi ku ijwi rya Amerika baba baciye muri byinshi birimo kuraba imikorere yabo ari nkamwe hari nkuru wo buvuga ati yararenganye atariyo urashobora kwandika ku ijwi rya Amerika tukagenzura ariko amakuru yacu aca mu minwe ya benshi mbere yuko arinda kubashikira ku buryo vyogorana kwa hari nkuru yibeshe uca ku ijwi rya Amerika. Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Yego murakoze turabashimiye Imana ibahumurije.
Turawakiriye. Aster turi kumwe ku rundi murongo wa telefone. Aster ikaze ku ijwi rya Amerika nawe.
Murakoze.
Uherere he gasite?
Ndi Goma.
Igoma. Igoma havugwa maki?
Igoma ni meza, kazuba, kavura rimwe na rimwe ikirere mu bisanzwe kimeze neza.
Amakuru rero tuzaniye
bo amakuru ni meza ni kubashimira byimva mutima kuva aho mutanguye kumvikanira hani Goma kuri umurongo wa 93 n'ibice bitatu ndemeza ko ibintu bimeze neza ariko hari akabazo nkunda kwibaza kenshi mwama musubiramo amakuru aba yavuzwe cyangwa yavuzwe haheze igihe byo yabiva kuki
ushaka kuvuga gute ko nk'ubu unye adusubiramo kuko hariho amakuru asubiramo nk'ubu kino kiganiro ucuja ku ijwi rya Amerika ucusura kucumva tugiheze kuko hariho babatashobe kutwumva tugatutse ntitubatakaze namwe ntimuhombe iki kiganiro nza kugiheza gica gisubiramo n'ivyo uri kuravuga
uretse ikifi amakuru y'iwanyu mu ntara kenshi avuga yisubiriza arashobora nk'ubu murashobora gufata nk'ayavuze ku wa mbere w'indwishize bakazogarura kuwa mbere windwi zotangura canke yavuze atumbise no musi isaha indwi nkagaruka kuyumva saa moya n'inusu saa saa moya ibintu nk'ibyo ugasanga nta bishasha muguma muzana muguma mwisubiriza bya indi mwavuga
hari haya subiramwo twabish urumva nk'ayavuze kuwa mbere agasubiramo kundi wa mbere aho abari bihunga ubuhinga bw'ivyuma bwatu byatugoye mugabo kugira ngo ayavuze sayindwa agaruke samo yavyovyo niko bisigaye bigenda mugabo ubutumwa bwawe turabishikiriza abo vyega kugira ngo barabe ingene ayavuze atogaruka hagaruka mashasha mu ronke amakuru mashasha hakuronka yo mwaronse ico gihe nyene
ego aho muzuwa mukoze niki kiganiro muri isanga kenshi kirisubiriza hari kiganiro mwakoranye na musenyeri nta mwana bema muragisubirizamo cyane kiragaruka cyane
ikiganiro kiba cabaye kuwa mbere kirashira kikagaruka ku munsi wa kabiri icabaye kuwa gatatu kikagaruka gucyo gucyo niko isika imeze kuko ramaze kumva ko ku munsi wa kabiri ata kiganiro mugikurikira no ku munsi wa kane ntakisha mukurikira no ku munsi ya gatandatu nta kiganiro gishasha harabayemo kuza turasubiriza ibiganiro ariko ibyo byose uvuga turaza kubishikiriza abo vyega bazora bico bakora ubwire umunsi mwiza
nashaka gusaba rero mwiyo ntumbero basi ko mugerageza mukaza muraduha umwanya mu gihe atamutumirwa hari mugatuma muduha basi tugatashe shuki n'abagenzi navyo byo dufasha
ego turashikiriza ubutumwa bwawe abo vyega bazoraba uko babigenza nimba ari ibishoboka ko bahindura ico no vuga urutonde rushasha batwashitseho
amukoze hanyuma heraheza twaravuze ku narigeze ko ndababwira ku kintu cy'ibiciro byo kwiyungura tuva hano iko mugende Bujumbura turashima ko biriko birahinduka ariko no munsi hari ubukene uri kurabye Bujumbura barakubwira ngo imodoka ngo nta modoka zihari zigenda direct bagucana ibuka hari beje miragora na bre miragora na sinzi hari kintu bavuga ngo ni permis de séjour niyo visa nibyo ndayifata nkari nka visa muratubariza kwisho kibazo DGM ya Kongo yashizeho nimba batari muri East Africa ese visa ikora ku banyamahanga bari muri Kongo gusa canke ni huriro rya East Africa yose
biba mu gihe uva ngaho jahe sinahuye ni urupapuro rugufasha kuba ngaho muri Kongo
yego tarufise asha utarufise bakwirukako buhongo
abandi umunyamahanga amategeko avuga iki ku munyamahanga bangaho muri Republika Demokratike ya Kongo
bo ubundi bwo mu minsi yaheze uko narinda bizi mu gihe ufise CPGL cyangwa ufise RCPAS baguhitegeko ryo kwama uyiteze ikashe ba ukama winjira usohoka nkuko ari muri karingane koko ariko no munsi ugishika ku mupaka wari we wese winjira muri Congo nimbuzananye ibukavu nimbuzananye aha mu Rwanda bakubwira ngo duhe permis de séjour
urabanza urabica amategeko avuga natwe turaza kurabica avuga ntayo mfise imbere yanje kugira ngo menye uko bigenda ni wabona hari kasoroboka hari uzoheze utwandikire hama tubishikirize umenyesha makuru wacu arabica bikorerako
agasoroboka hari na kandi ko ngomba kuvuga iyo permis mu gihe itangiwe muri Noro Kivu ntabwo wemeye ntabwo uba wemerewe kuyishikana ibukavu muri Side Kivu canke wayiherewe ubvira ibukavu ntibayemera wayiherewe ibukavu ngahigoma ntibayemera
abo vyega mu bibabwiye baca bavuga ngo
hajewe sinzi n'uwunyega ngaha sinzi ngo ntwagwa hehe biba bigoye
no kumenya abagutwara nawe nu aste rora urabaho nk'umuntu atazi umutwara umva nawe bitakugoye
biragoranye si kugorana byose ni leta y'u Burundi nshonzi sho dufise konsira ibukavu baraduhaye nimero zamba nshonzi sho dufise ambasade ibukavu iraba iby'abarundi
ariko urupapuro rukugenga muri Congo nturuvana muri ambasade y'abarundi
ndaruvana muri DGM ariko ikibazo kihari na DGM barakubwira ati rukora ngaha gusa kandi bakaruduha ku mafaranga atandukanye
uratwandikira neza uko vyifashe kuri VOA radio yacu hama turavugana n'amenyesha makuru bacu barabe uko babikurikiranirana hagufugura umunsi mwiza ubwire umunsi mwiza
murakoze
yego turakirana habineza ikaze ku ijuru rya Amerika
mwiriwe neza Diana
mwaramutse mwiriwe ego uherereye gahabine
herere mu Rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gatsinzi
na makuru tuzaniye canke na makuru tuzaniye
nabyita se buranga makuru ya
wavye ikuvyita kose ntacu
ariko gusa ari ikintu nagiraga ngo mbabwire cyane cyane cyerekeranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo kiratera imbere mu ngeri zose ariko ku kijyanye n'ibikorwa remezo mbona ko ari ikintu kiri hejuru cyane muri iyi minsi twegereje nk'amatora ubwo ni ukuvuga nk'uyu mwaka watangira ikintu kijyanye n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi ndakeka abaturage mu Rwanda batarabona amashanyarazi ni bakeya cyane none nakira nk'inama nk'abantu bari hanze y'igihugu banze nko gutaha ababwira bakaza tugafatanya kubaka igihugu kuko igihugu ndi kubona aho umusaza wacu ari kukijyana neza cyane
murakoze ubwire umunsi mwiza
namwe musigarane amahoro
murakoze cyane Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi ego habineza Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota 6 gusa turaza kuba duhejeje ikiganiro cacu muri isanga cuno munsi ni ikiganiro rero mwumvise twa bahaye mwakanya kugira ngo mushobore kwisanzura mutubwira makuru avugwa hiwanyu mwongera mugira ico muvuga kuyo twabatangarije. Fernando ni mu karirimbo Belesima.
Je te manque et encore. Mes mots d'amour sont là cachés, tout près de toi. Ils sont doux et secrets, t'accompagnent sans que tu nous le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. Gatuma gatera zabamvuze ko ngukunda twakundanye tukiri batosana reka mwibutse ma tubwirana utujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutazidubigana none dore twikomeje urukundo rudugasana. My baby sans mentir, mon va no coudra guiri et viose. Ni visans, we ao bike se chen, mon va gomba kusa. Ay, we, kukunda chane nga o joma di kya nyuma. Oh, na na na, mama we, ay, we, mama we, mama we, mama we. Depuis que je t'ai rencontré, toi ma bellissima. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissima. L'envie d'aimer et de t'aimer n'ont cessé de grandir. Tu fais naître à moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à refaire. Ma candide d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissima. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Que le monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Nili sanswe aobi keze chenu mfango mbagusa. Aywe, kukunda chane nga ojo marija nyuma. Malawe, aywe manawe. Malawe, malawe.
Ngonjere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
nemye ko tu nibugo
rekada
ndiye bugo
wiki n'ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi yapa shofe twigende Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Ni misi yose ya gatandatu ni ya mungu saa 12:20 rero ico kiganiro cha Kombo taxi. Ningaha dusozereye ikiganiro muri sanga cuno munsi mwakoze kudutega abiri. Diane Nahazo niwe mwari kumwe na Diatha na Engineer Cornelius bakoze nibo bari muhinga bw'ivyuma turongera hanyuma mu makuru ya